nzamba
nzambira samirana
kwa gata ntigenekerezo rya mbere ruheshe mu mwaka wa 2024 icuti namwe bagenze mwashimye gukurikira kazirinze magati kakawe ndabahe mwiriwe cyangwa mwaramutse bivaye naho muherereye iri rya sango rya makuru mu kirundi mushikizwa na Josephine Jonathan Nzimana nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Harasikare b'abarundi bangana ni peloton muri ndwi barungitswe mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko ni muri Repubulika iharanira intwaro rusangi kuko cyabo ngo akaba ari cyo kuja kurondera ahari ibirindiro by'abanwanyi ba Arise Nzabampema kuri wa gatandatu mu gitondo hari impunzi y'umurundi azwi ku izina rya Elias Manirakiza wo mu ikambi y'Induta muri Tanzania yanyurujwe n'abantu bataramenyekana abo bantu bari mu modoka bambaye impuzu z'igipolisi yo mu gisata cy'ubutunzi ishyirahamwe rihingura ibinyobwa burarundi byafashe ingingo yo kuduza ibiciro by'ibinyobwa ingura aya n'ayandi ni mukanya
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa ibiro bikuru by'igisirikare cy'u Burundi byararungitse umugwi w'abasirikare b'u Burundi bangana n'iporoto winjiye mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo muri iyi ndwi mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko igikorwa bahawe akaba ari ukurondera amakuru ku birindiro by'abanwanyi ba Aloyse Nzabampema kugira bazoheze bamutere abasirikare bose bakaba bagiye bambaye imyambaro ya gisivili idonido na Bonfils Niyonge
abasirikare banutse mu gihugu cya Congo ku munsi wa gatatu amakuru atangwa n'abasirikare mu biro bikuru bya gisirikare avuga ko abo basirikare ari 36 bagize peloton ayo makuru nyine avuga ko abarenga 200 bakuwe mu ikambi polisi militaire bita PM nayo abarenga 10 bakugwa mu biro bya gisirikare bijejwe igendereza JD bamwe bakaba ari abahoze bagwana mu harise DDD hamwe n'abashasha binjiye gisirikare mu mwaka wa 2013 hamwe n'umwaka wa 2015 abo abasirikare ba kera bita bacinjire bakaba bagiye barongowe na Lieutenant Colonel Simbananiye asanzwe cegera cyo urongoye battalion y'irana 201 y'abapara asanzwe avugwa mu basirikare ko arangwa n'ingendo y'amacakubiri amakuru ava mu biro bya gisirikare abandanya avuga ko imbere yuko bagenda bahawe amategeko na General Ignace Sibomana asanzwe cegera cyo urongoye ingabo zigwanira hasi mu biro bikuru bya gisirikare bita Force Terrestre ayo makuru nyine akavuga ko bahawe amategeko yo kuja gutohoza aho bahari birindiro by'abagwanyi umuhari wa Aloyse Nzabampema ayandi makuru nyine akavuga ko barondera n'iyindi migwi ishobora kubangamira umutekano w'u Burundi ngo baje kubagwanya hakiri kare nkuko ayo makuru ava mu biro bya gisirikare abandanya bivuga abasirikare bakaba bagiye bambaye umwambaro wa gisivili n'ibifungurwa bitarinda gutekwa batekerewe ibyo bita ration conditionne radio inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka General Gaspar Baratuza avuga igisirikare ngo agire ico ashikiriza kuri aya makuru atangwa n'abasirikare b'umubiri bikuru bya gisirikare
mu gisata kijyanye n'ubutunzi kuva kuri wa gatandatu igenekezo rya mbere ruheshe ishyirahamwe rihingura ibinyobwa burundi byafashe ingingo yo kuduza ibiciro mu gihugu cyose by'ibinyobwa rihingura iryo duzwa ry'ibiciro rikaba ahanini riraba ibinyobwa byo mu bwoko bwa Primus aho icupa rimwe rya santilitiro 72 kuva kuri uno wa gatandatu ryavuye ku mafaranga 2,200 rija ku mafaranga 2,500 y'amarundi amuserebo ku bukazogugwa 2,800 nayo amuserebo yari kagugwa 3,300 eka n'ikinyobwa nka Viva Malt na Ogazos nabyo nyine ibiciro byabyo byadugijwe mu itangazo ishyirahamwe Burundi rya Soye risigura ko iryo duzwa ry'ibiciro rifatiye ku iduzwa ry'ibiciro ku isoko bya nkenerwa mu guhingura ibyo binyobwa n'ibiciro byo kunguruza ibyo bikoresho nabyo nyine byadutse tube mu gisata cy'ubutunzi dukubikire mu ikambi y'impunzi z'abarundi baba muri Tanzania aho hari munzi murundi azwi ku izina rya Manira Kiza Elias ara mu ikambi y'induta mu gihugu cya Tanzania yanyurujwe mu gitondo cyo kuri no gatandatu gihe cy'isaha 11 n'iminota 30 amakuru ava muri iyo kambi akavuga ko yatwawe n'imodoka itazwi irimo abantu bambaye umwambaro w'igipolisi abiwe bafite amakenga ko ashobora kwicwa kuko gushika batawuzi iyo bamutwaye tega amatwi umwe mu banyi biwe
kuva mu gitondo gushika ubu nyine bamaze kuza nk'inshuro zitatu kugira ngo tuhuze babaza ko hari abo mu myari mugabo abajyango ababanyi bagiye kurondera ku bicuruzi by'ipolisi ntibahangirwa mu mvuga ko bamutwaye nyuma y'itambi kandi ubumva bamutwaye kuba nk'uko ruhare rusohora abandi rero dufite amakenga amakenga nayo amakenga ni uko ashobora kwishwa cyane bakamuhisha ubundi nk'uko bahora babigirira abandi rero dusaba yuko impunzi mu gihugu cyacu batabwira ingora niba hari ibyo kuri hariho ikosa yagiye niba mu nshingano yo gutunganya aburane umwagirize hanyuma niba ahanwa ahanwe biciye mu mategeko atari kumugenda bamunyujije ku cyicaro rw'uwo n'ukuntu bamutwaye bakamutwara babishyira mu mategeko bahora batwara abandi ku bundi bwaho umuntu yakoze ikosa aronka umutaho muhagarika agakora polisi akagenda akisigura bakamukorera dosiye bakamutwara imbere yo gutungana hanyuma akaburana yakiriwe n'ikosa hanyuma agafungwa ibyo rero nibyo dushaka dushaka bimwe byashimaze imyaka bishyikira ba impunzi bagenzi bacu basanga batwaye Burundi abandi bakagenda mu zina umuntu tumenye iyo barayidusaba rero ko hasigaye bijyamo ikafasha gutabaza kitubabaje nuko nk'uno munsi turi nyine tukabaza kubumbura ni muri wikendi hasi abakozi ba sefu bari aha ni gushika ku wa mbere ntituzobishyira muri yasoye mugabo naho nyine nimba ari uzofaza ubaza yapfuye nimwe bashobora kugira ngo tugo turarongera tutazoheruka
turi muri icyo gisata nyine imyidogo ni myinshi ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania izo mpunzi zidoga zivuga ko zimaze igihe zikoresha ibikorwa biruhisha n'abategetsi ba Tanzania izo mpunzi zivuga ko ku munsi atanga umwe mu rugo rwose kugira ajye gukora mu bikorwa bya leta izo zikabona ko ari ubundi buryo bwo kuziruhisha kugira zitahuke ku ngufu ido ni ido na Alexandre Nekeza
izo mpunzi zo mu ikambi ya Nduta zivuga ko haciye indwi zibiri hatanguye isekeza ryo kuza barabatwara kuja gukorera ibikorwa biruhisha mu matongo ya leta ya Tanzania. Umwe mu mpunzi zo muri iyo kambi avuga ko insiguro zatanzwe ari uko ariko bitegurira guhimbaza umunsi mpuzamakungu wariwe ibidukikije ariko bo bakabona ko ari kinyoma.
Urwo bose baserukirwa hagenda nk'umushinga nta saha umupfasoni bose bakaza gukora muri izo bikinga bya leta muri ino niho barongeye imwe n'ibindi barongeye imwe ko impunzi igenda kwegeranya amabuye no kuja kuyashyira mu mabarabara yabomaguritse cyanke ibinyogo biri byaciwe n'imvura abona ko hari hamaze iminsi hagwa imvura nyinshi bitwaza ngo ni intumbero yo kwitegurira umunsi mpuzamakungu hariwe ibidukikije bagahimbaza itariki z'itanu zo ku wa gatandatu umunsi wa gatatu ariko biranze sibyo kuko ahasamaze imyaka hafi icyenda nta na rimwe uwo munsi mukuru tugeze guhimbaza kandi nta na rimwe bigeze badukoresha ibikorwa nk'ibyo.
Izo mpunzi zibona nyabona ko ari uyundi mukenyero wa leta ya Tanzania wo kubaruhisha kugira batahuke ku nguvu mu gihugu cyabo, bagasaba ishyirahamwe rijejwe impunzi HCR kuganira na leta ya Tanzania kugira ihagarike kubatoteza.
Ni bya bindi bashobora gushyira ko kenshi kugira ngo ushaka uhuke gukora abana ko bagazirika baratangaza yuko umuntu wese kizira ko atanga igikona kimwe kirekuriwe ku nsonga usanga umenya ni igipolisi kiko kiratembera kiraba abantu batagiye muri ibyo bikorwa rero urumva ni ibintu biteye isoni kuko iyo barabara kari bipfuye ushobora kukarikora imodoka zaje zikakoriza amabarabara zikayasubiramo impunzi zose zayakora mugabo uno munsi urabona ko ari impunzi ziriko zirabikora rero ni ibintu biteye isoni binatangaje birasabwa ko na ya Tanzania ikorera impunzi rero ko hashera nimba yavuze amahera yo kubikoresha niyo ko ta mahera yabuze kubikoresha ko n'umukiriya yahuriye bahora babikora kuyisaba ko yabasaba leta ko sinayo idukoresha dukoresha na leta ya Tanzania nivugane na leta ya Tanzania reke kuduhohote.
Uruganda rwa radiyo Inzamba Gateka Kawe ntiturashobora kuronka ishyirahamwe ya CM mu gihugu cya Tanzania kugira bagire icyo bavuze kuri iyo myidogo y'impunzi z'abarundi.
Leta ya Tanzania iri kwikoresha impunzi z'abarundi kandi iri ku inabicisha inzara ivyo binegugwa n'urunani rw'abarundi baharanira gateka k'impunzi ziba mu makambi CBDH Vika ikananegura ingendo y'ishyirahamwe ACR ikoresha amajambo yo gushyigikira iyo ngendo ya leta ya Tanzania. Ikurikira Leopold Saranga.
Koregwa impunzi z'abarundi ziri mu kambi y'impunzi y'Induta niho nyangwa ry'amategeko rikabije cyane, kuko gufata impunzi bakaja kuzikoresha ibyo bikogwa badahemberwa ata nyungu n'imwe babifisemwo. Impunzi z'abarundi uyu munsi bariko baricwa n'inzara, ntibari kure gukora igikorwa na kimwe kibateza imbere, ariko bakaca baja gukora ibikogwa byari bisanzwe bifise abantu babikora kandi babihemberwa, ariko abakozi bakaca bakugwaho bagasubirizwa n'impunzi z'abarundi kugira ngo zikorere ubuntu, zikorere idahembwa n'inzara n'akantu, kandi by'ukuri atakindi gikorwa na kimwe bashobora kureka bongo ngo bakore. Rero kuri ibyo twebwe n'ikitubabaza ku rundi ruhande ni uko hashize nayo biboneka ko ishyigikiye bino bikorwa. Uri kwara nk'ibyo bandika ku mbuga zabo cyane cyane urubuga rwa X, urabona ko basa nk'abashima ibi bikorwa impunzi ziko zirakora, kandi abo bantu bariko barakoreshwa nta kintu bariko barahabwa, ariko bakabyita ibikorwa by'iterambere, kandi iryo terambere bavuga bo ikabashikira n'ibintu rero baryo cyane twebwe dutera ibyatsi. Dusaba hanini leta ya Tanzania guhagarika ibyo bikorwa, ahubwo kugarukana abakozi basanzwe bakora muri ibyo bikorwa, kuko bari basanzwe bahembwa hakosubiriza n'izo mpunzi, kandi ziba ziboneka neza ko ata nguvu bagifise kubera inzara ibagejeje kure.
Inzamba
n'umwanya wo kiganiro ku isoko. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruke ku kibazo cy'abakozi ba leta bahembwa batabahuka ibandanya gutera uruhombo runini mu kigaga cya leta. Ku isoko mu gishyikirizwa na Pierre Gahungu.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu bakozi leta ihemba ku kwezi harimo abahembwa batabaho. Ubushikiranganji bw'abakozi ba leta buremeza ko bumaze kubona ko hari amamiliyari yiga mu kigega cya leta muri ubwo buryo. Beko haizi imyaka ico kibazo kivugwa hoba habuze iki kugira ababikora bahashwe kandi nibisubire. Ibi nivyo tugira tuganire muri kino kiganiro ku isoko co kuri uyu wa mbere ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Ku isoko muri kumwe na jewe Pya Gahungu. Kaze amafaranga arenga imiliyari zitatu z'amarundi niyo umushikiranganji w'abakozi ba leta Venuste Muyabaga yamenyesheje ko bamaze kubona ko yasohotse mu kigega cya leta agiye ku makonti y'abakozi batabaho. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku igenekerezo rya 2009 uku kwezi kwa Rusama kwaraye kurangiye, Venuste Muyabaga yasavye abantu bose bazi ko bivye amahera ya leta muri ubwo buryo kwimenyekanisha kugira bazogabanirizwe igihano.
Hariho amahera ubushikiranganji bushobora kugarukana mu kigega cya leta, mugabo mwumenya yuko amenshi tutarashobora kuyagarukana. Iyi saha turiko turavuga ayo tumaze kubona yaba imiliyari zitatu, kuko iyi saha turiko turavuga cyamuye amahera yagiye muri ubwo buryo kuko murumva ko ari menshi. Hari n'amakonti bagiye bagashika n'inyuma ku muntu yapfuye bagasaba ikredi, urumva bikora no mu mabanki sirema, kuko ntiwaba kredi umuntu yapfuye. Tugasanga aho gusanga akoze rofura ya mishahara yayitowe, tugasanga bari muri mode miliyoni nsaba abantu bose bazi kwa ayo mahera bayafite ku ruhara bayatwaye muri ubu buryo cyangwa buriya, bimenyekanishe basabe ikigongwe basubize amahera, kuko hariho n'abamaze kubikora tatara inimetare tarayitanga na rwanda wari ko ubu nyene hari miliyoni 52 kuba dusanga ibikorwa zimaze kugaruka. Umuntu yizanye ati ndasabye imbabazi n'ukuri byagenze kunuku hanyuma ayasubize cyangwa atange ikiringo cyo kuyasubiza n'ingene yasubiza ku kwezi imbere yuko inzego zibijejwe ziza kumurondera, kuko nizamurondera bizoba birebire. Bahaye impanuro uwo wese azi ko afise amahera ya leta yatwaye bidaciye mu mategeko haze ariko ndazi kandi ko bizomugirira akamaro ntazohanwa co kimwe n'uwo tubande kujya kurondera iyo yanyegeye kuko hariho nabanze kubikora hariho bamaze kuyasubiza n'umunsi bari baridegembya
amajwi y'umushikiranganji w'ikigega ca leta yatororokanijwe n'abagenzi bacu bo muri radio RPA kubwishira hamwe ryemeje kugwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta uricom umusumani uwo gushengezwa suwo kugisha inama Jean Duwimana umuvugizi w'ishira hamwe uricom yagiriza ubushikiranganje bw'abakozi ba leta ko atanga uvuri ko barashiramwe kugira abo biba amahera ya leta bahashwe
n'abashikiranganje bagenzi we yasubiriye ico kibazo barakivuga mugabo umuti ntutogwe murumva rero yuko igihugu cacu kigiramiwe na vyinshi ikintu rero gitangaje mwishiramwe uricom nuko leta y'Amerika iravuga aba bandi biye nabo mugabo ntiyagira umuti numwe bashobora gutora murazi neza yuko nyedushobora umukuru w'igihugu yama yavuze abasuma yaravuze abasuma ejo bundi muri rya shirahamwe ry'ikawa odeka ko bivye miliyoni 47 z'amadolari aho hose ntiberekana ingene ayo mahera asubira mu kigega cya leta aho hose abayatwaye nta numwe akogwako uwo mushiranganji umenga arafise icizere kinini kuri abo basuma umenga araza abo basuma igihe bayiba aho baciye bayarunda bakazoza kuyasubiza umunsi munaka kuko abaha iminsi 30 aho kubaha imisegonda 3 mbere itanakwiye aho kubashira ku intoki aho kubwira yansuke inzego zijejwe gufata abasuma bakabarondera umwe yari maze agasubiza ayo mafaranga kongera agapfungwa gahanu arivyo bizotuma abarundi bagira ico buba bagira ico batinya cyane cyane mu kigega cya leta agenda kuba kuvuga ngo ndabasavye muze ngo mwizane ngo muce musaba ikigungwe eske umusuma arahamagagwa ngo wizane nguzana ayo mafaranga ngo hari mucu tawigayagayire ngubwami wisubirire muhira umusuma arahanwa itegeko rigenga guhasha abo bakaboko rirahari haba muri rya tegeko riraba ibyo kugwanya ibiturire haba mu itegeko mpana vyaha aho hose barerekana neza ingene uwivye ingene watwaye ibitari gwiwe cyane cyane wasahuye nka leta wewe barerekana ingene nafatwa n'ingene nasubiza n'ingene nahanwa sinumva rero abo bategetsi ingene babandanya bakamira mu coze abasahuye igihugu
aganira na bagenzi bacu bo muri radio inzamba umuvugizi wa uricom Jean Duwimana avuga ko inama nshingamateka yari ikwiye kurengutsa umushikiranganji w'abakozi ba leta kugira atange umuco wose ku ngingo zigiye gufatwa kugira amafaranga yose yanyurujwe biciye mu guhemba abakozi batabaho asubizwe mu kigega cya leta
mwishyirahamwe uricom turasabye dushimitse ko tuzosubira kumva imvugo nk'iyo umusuma nta kindi abereye atari gukurikiranwa ngo ahanwe afatwe ashigweko mapingu hanyuma agende kwishura ivyo yivye ivyo yakoze hanyuma barundi batekane ivyo bitabaye uko tuzofata yuko abo nyene abo bategetse bavuga ivyo bavuga ngo barasavye ngo abasuma bazane ngo bitonze tuzosha tubitufata ko abo bategetse nyene babivuga bari kubafashanya nabo basuma nyene kuko ubonye inkozi y'ikibi ukareka kuyihanisha kuyitumikanwa uburi kurafasha iyo nkozi y'ikibi nico bita la complicity tuzoca dufata rero yuko abo babona basuma babona ivyibwe bakabona nabavyiza ntibabahane tuzoca dufata ko bafashanya nabo basuma kanatsinda ubwo bubandi buba ku mugaragaro kuko mu bushiranganji hariho inzego nyinshi zijejwe kugenduza zijejwe kuraba amatungo ya leta ni kubera iki none izo nzego zidakora hakiri kare ibara ritararenda kugwa batararenda kwiba ngo batirwane n'inzira koga turasabye rero inama nshingamateka guca batumako vuba bwangu ujya mushikiranganje arabi by'abakozi ba leta n'akazi abasigurire neza abantu bivye ayo mafaranga abasigurire neza ingene mu minsi mike azoba yayasubirishije mu kigega cya leta n'ingene azoba yafatishije abo basuma batagira icyo bibanga
ayo nyene cyisho kwepo yo kwashifupi n'abafatasi kubaka amashuri n'amafuriro
yo n'imigambi myinshi y'iterambere Burundi maze bugatera imbere tukiberaho no mu paradiso
mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu umushikiranganji w'abakozi ba leta yari yatangaje ko hari abakozi amaja n'inzu na mirongo itanu bakuwe ku ntonde kubera bahora bahembwa badakora anamenyesha ko hagiye gukorwa gushasha intonde z'abakozi ba leta yamara ibyo byose ntibyabujije ko ubwo busuma bubandanya aha akaba ari naho duceye dusozerera ikiganiro ku isoko cy'uno munsi vya gahungu ariko ndakibashikiriza nkaba ndabike banuye naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko
imbere gusozera n'amakuru mukurikire ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukamushikizwa na mugenzi wa CD Claude Ninazwe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
nikaze kuri mwese muri ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri inondwi kimenyesha makuru IBMN News dutanguriye ko kivuga ko Sentare ikukira ishira hamwe ruhurikiyemo ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko yahagaritse ibikorwa byayo imvongo nuko iyo sentare itakigira amikoro kuko ataburyo ifise urwandiko rwashizwe ahabona ku munsi wa mbere igenekerezo rya 27 za kuno kwezi kwa gatanu iyo sentare yamenyesheje ko amadosiye yose y'imanza yokwizwe muri uku kwezi kwa gatanu bitazoshoboka kubera ubwo bukene bw'amafaranga Ekani nama yaritegekanije kubera Kigali mu gihugu cy'u Rwanda mu kwezi kwa gatandatu kuza nikibaye tubandanye na Burundi eko canditse kubijanye n'ubushomeri bibonekeza mu gisagara cha Bujumbura ku rugero rwa 17.2% mu gihe mu gihugu hagati hoho abafite ibiraka bashaka gukora amasaha menshi gusumba bari ku rugero rwa 50% Kubwico kimenyesha makuru ngo ibiharuro byerekana ko ukubura ico ukora mu ntara za ruguru byagabanutse ku rugero rwa 5% ngo iyo abanyagisagara cha Bujumbura bahurumbira intara za ruguru byotumye ubushomeri bugabanuka kimenyesha makuru iwacu nazo canditse kwiduga ry'ibiciro by'ibikoresho byo kubaka mu gihe iyo icirije abantu benshi ariho bubaka uno mwaka hari ho intambamye y'ibikoresho bizimbye ibyo byose ngo bikaba bituruka kwibura ry'igitoro hamwe n'amafaranga y'agaciro iyo duzwa ngo ryatanguye kwibonekeza mu mwaka wa 2015 ariko muri kino gihe ngo bisa n'ibyayangaye bumwe mu burorero byinshi cyo kimenyesha makuru gitanga n'isimahingurwa n'ishyiramwe buseko aho umufuko wavuye ku 28,500 uja kuyungumbi 38 mu mafaranga ya marundi isima dangote yavuye ku 49 ija ku 52 ku mufuko ibati bita musumba ryavuye ku 30 rija ku 33 cyo kimenyesha makuru kiravuga n'ibindi bikoresho byo kubaka nk'amarangi amafer a beton n'ibindi byiyongereye hafi 10,000 kuyo byahora bigugwa mbere gusozera no makuru yanditswe n'umunyesha makuru muri nondwi tuvuge SOS media canditse kwa sirikare 32 bato bari biziga bambaye umwambaro w'igisirikare cha Congo iharanira demokrasi bakaba batowe mu kibira ku mitumba ibiri ariyo Nderama na Kiruhura muri komine Bukinanyana mu ntara cy'Ibitoke hafi ibirometero 10 uvuye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi nkuko SOS media kibivuga ngo biragoye kumenya abaribo ariko bigakekwa ko zoba ari nyeshamba za FDLR boba bashatse kwinjira ku butaka bw'u Rwanda izo nyeshamba ngo zikaba zibonekeza ku bwinshi aho zisumira mu isoko ya Ndora muri iyo ntara ya Cibitoke aho zigenda amenya atacho zinona akaba ari kuri iyo nkuru tugarukije ko amakuru yanditswe n'inyesha makuru Inondwi mwakoze mwe mwese mwaduhaye umwanya wanyu wo kudukurikira Edicode nazo niko ndabashikiriza ndabifurize kuranirwa aho muri hose naho kwa gatandatu uza kuri Radio Inzamba agateka kawo
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
nino kura no makuru yanditswe n'inyamakuru bitandukanye ku Burundi duce dusozera no makuru ndashimiye mwe mwese mwadufashije kuyaturukanya ano makuru mwashikizwe na Jewe Josephine Nzimana naho gutaha mwubahwe mubanye no mubyanye.